Iyi mwumva ni radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Rwanda twumvikana kuri FM 104 n'ibice bitatu ya Radio Ijwi rya Amerika na FM 88 n'ibice bitatu ya Radio Inshuti ya Bose. Naho mu Burundi ni ku mirongo migufi ya shortwave kuri metro 25.31 na metro 41. Mwaramutse neza inshuti mu duteza amatwi ni Edirwe mu basuza kandi bayikaze mu makuru yacu yo muri iki gitondo. Ministri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Marie Tumba Nzeza, yasoje uruzinduko rw'iminsi ibiri yagiriraga mu gihugu cy'u Burundi. Hamwe na mugenzi we w'u Burundi bemeranije ko bagiye kurwaniriza hamwe imirwi y'abarwanyi, cyane cyane iy'Abarundi iri muri Kongo.
Mu bintu bikuru bikuru rero twaganire cyane cyane ibiraba amahoro n'umutekano ku mbibe dusangiye, uburyo ijya migwi ihungabanye umutekano mu bihugu byacu, iyo migwi yose tubwiriza kuyirandurana n'imizi.
Uwo ni Albert Shingiro, ni ministri w'ububanyi n'amahanga w'u Burundi. Mu Rwanda ubushinjacyaha burifuza ko urubanza rwa Paul Rusesabagina rwahuzwa n'urw'abandi bafunzwe bari mu mutwe wa FLN, barimo umuvugizi wawo Kaliste Nsabimana uzwi nka Sankara na Herman Sengimana. Hagati aho kandi u Rwanda rwerekanye abarwanyi 19 ruvuga ko ari abo mu mutwe wa Red Tabara urwanya ubutegetsi mu Rwanda. Amakuru yacu yo muri iki gitondo reka tuyahere hirya no hino ku isi, twayateguriwe na mugenzi wacu Alois Bigirimana.
Urakoze Eddie. Perezida Donald Trump yaratahutse mu ngoro ya White House ku mugoroba w'ejo ku munsi wa mbere avuye mu bitaro inyuma y'iminsi ine atwaweyo kuvurwa COVID-19. Agishika yaciye akura agafukamunwa kandi yemeza ko agiye gusubira vuba mu myiyamamazo. Imbere yaho Perezida Trump yanditse ku rubuga rwa Twitter ko Abanyamerika bamaze gutakaza hafi abantu 210,000 kubera umugera wa corona, ariko ko ataco bakwiye gutinya bagumize umutima munda mu gihe atakwezi gusigaye ngo itariki y'amatora ya gatatu kwezi kw'11 igere. Ibiharuro byerekana ko Trump azi nyuma y'umudemokrate Joe Biden bazohiganwa, kandi ijanwa giwe mu bitaro naryo nyene rizotuma bizomugora gusubira aho yarageze mu majwi. Mu kiganiro yahaye amenshi makuru umuganga amukurikirana Sean Conley yavuze ko Trump atahutse ariko ko hagisigaye indwi kugira azakire neza burundu. Tukivuga kuri COVID, ishyirahamwe mpuzamakungu ryita ku magara y'abantu OMS rivuga ko umuntu umwe ku ijana kubaba ku isi ashobora kuba yaranduye umugera wa corona. Umukuru w'igisata kijejwe ibikorwa byo gutabara muri OMS Michael Ryan yavuze ejo ku wa mbere ko iryo shyirahamwe rigereranya neza ko 10% by'ababa ku isi bashobora kuba baranduye. Icyo kigereranyo cya OMS gisigura ko kuba bamaze kwandura abantu bangana 70,760,000 byerekana ko abanduye barenga 20% ku biharuro bimaze gushyirwa ahabona. Ibiharuro byashyikirijwe na kaminuza John Hopkins yo muri Amerika byari birenze 35,000,000 ejo ku wa mbere, inyuma y'indwi ab'uwo mugera umaze guhitana ku isi barenze 1,000,000. Ibihugu by'Ubushinwa, Uburusiya hamwe n'ibindi birenga 10 byaragiye hamwe bisaba Leta z'Ubumwe za Amerika hamwe n'ibihugu bya Buraya guhagarika ingendo yo gufatira ibihano ibindi bihugu. Ibyo bihugu bivuga ko ibyo bihano bituma kigora amakungu arimwo ko kurwanya COVID-19 kananigwa. Mu rwandiko rwasomwe n'intumwa y'Ubushinwa Zhang Jun muri ONU, ivyo bihugu byagiriza Amerika guhungabanya agateka ka muntu, kuvangura hisunzwe urukoba hamwe no kugumiza ibihugu mu bukene iyo bifatiwe ibihano. Ubwo rwandiko rwasinywe n'Ubushinwa, Uburusiya, Korea ya Ruguru, Irani, Nicaragua, Venezuela hamwe n'ibindi bihugu Amerika yafatiye ibihano. Rwahawe komite ya ONU ikurikirana ibijyanye n'agateka ka muntu no gutanga imfashanyo. Mu myaka ine iheze Amerika hamwe n'Ubumwe bwa Buraya byarongereje umurindi mu gukoresha ibihano bahana ibihugu byitwaye nabi. Perezida wa Mali w'imfata kibanza Bandawe yaragenye 25 bagize leta ejo ku munsi wa mbere aho abasirikare bahawe ubushikiranganji bukomeye. Itegeko rya perezida ryasomwe ejo ku wa mbere ryerekanye ko ubushikiranganji bwo kwivuna abansi ubw'umutekano ubw'intwaro mu gihugu hagati n'ubwo kunywanisha abanyagihugu bwahawe abakoloneli b'abasirikare. Inyuma y'akagwi k'abasirikare kerekaniye ko kagenzura ubutegetsi inyuma ya kudeta yo ku 18 ukwezi k'umunani, ikibazo cyabaye hagati y'abo basirikare n'ibihugu bibanye byo muri CEDEAO kwari ukumenya nimba leta mfata kibanza izohabwa abasivile izorongorwa n'abasirikare. Ariko mu gihe ibibanza bikomeye byagiye ku basirikare, abasivile nabo nyene barahawe bimwe mu bibanza bikomeye, harimo n'ubushikiranganji bw'ubutungane bwahawe wahoze ari umushikiriza manza mukuru Mohamed Sido Diko. Abategetsi muri Afghanistan bavuze ko igitero cy'umwiyahuzi kuri Buramatari cishe abantu hafi 8 ejo ku munsi wa mbere. Abantu 28 barakomeretse igihe umwiyahuzi yinjiza imodokari yiwe yuzuye ibisasu mu yindi miduga harimwo yarimwo Ramatura Yarmari, Buramatari w'intara ya Lagman mu buseruko bw'igihugu. Umushikiranganji w'intwaro mu gihugu hagati Tarek Aryan yaremeje icyo gitero, yongera avuga ko hafi abafuye bose ari abasivile. Byabaye mu gihe perezida Ashraf Ghani aza yarashitse i Doha ejo kuwa mbere kubonana n'abategetsi ba Katari. Nyuma y'indwi zitatu hatanguye ibiganiro by'amahoro hagati ya leta ya Afghanistan n'abatalibani. Ibyo biganiro bigamije kurangiza intambara imaze imyaka 14 muri Afghanistan byari kweze kuvaho habereye kutumvikana kuko ntivyo biganiro byogenda. Nta muhari witiriye iki gitero ci Lagman, ariko abatalibani bafiseyo abarwanyi kandi bakunze kugaba ibitero nk'ibyo.
Arakoze Aloyz Bigirimana utugejejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari Radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mushobora no kudukurikira ku rubuga rwacu rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Mukanya na amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Amakuru yo mu karere k'ibiyaga bigari. Abunganira Felicien Kabuga ukurikiranyweho ibyaha bya genocide mu Rwanda basabye umucamanza mukuru w'urwego rwasigariye w'inkiko mpuzamahanga mpanabyaha ko umukiriya wabo atakoherezwa yarusha muri Tanzania, ko ahubwo yaburanishirizwa Ilahe mu gihugu cy'Ubuholandi. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Claven Yonkuru uri i Kigali mu Rwanda.
Itangazo ryashyizwe habona n'abunganira mu by'amategeko umunyarwanda Felicien Kabuga rivuga ko uyafatwa nk'uwatanze uburyo bwose bwakoreshejwe mu ihonyabwoko ryakorewe Abatutsi muri 1994 mu Rwanda, amagara mukitse gutyo ko atashobora kuja kuburanira yarusha muri Tanzania, ahari sentare ya Woni yasubiriye TPR ariyo sentare yahoze icira imanza bakoze ihonyabwoko mu Rwanda, basaba ko yorungikwa Ilahe mu Buholande. Sentare gasambura manza yipari mu Bufaransa giheruka kwemeza ko uyu mutama w'imyaka iri hagati ya 84 na 86 arungikirwa sentare mpuzamakungu yashiriweho u Rwanda TPR, ubu igisata cayisubiriye kikaba kiri yarusha muri Tanzania ahahoze akorera TPR nyene. Yamara mu itangazo ry'abunganira Kabuga barimo Maître Emmanuel Artit yagenywe na sentare ya Arusha itariki 2 z'uku kwezi kw'icumi kugira ngo afashe Kabuga, bobo babona ko uwo baburanira atoshobora gushika yarusha kuburanirayo. Mu mpamvu yatanze harimo nko kuba ubuzima bwiwe budahagaze neza ndetse n'uko muri Tanzania atangiye ngo zikomeye zashizweho zo kwirindikiza cy'umugera wa corona, gutyo ko byo bangamira ubuzima bw'uyu musaza asanzwe anafise ibibazo by'ingwara zitandukanye nk'uko yabibwiye sentare y'Ipari mu Bufaransa. Abo banyamategeko bavuga ko muri izo ngwara harimo diabete, umuvuduko w'amaraso ndetse n'ingwara yo mu bwonko ituma yibagira cyane, byose bikiyongera ku busaza afise. Ikindi kandi yavuze ko kumujana yarusha ari kurenga uburenganzira bwiwe bwo kuba hafi y'umuryango wiwe kandi avyemerewe. Iryo tangazo ryongera riti Kabuga afise uburenganzira bwa mbere cyane cyane bwerekeye ubuzima bwiwe busanzwe ndetse n'uburyo isi ikeneye kwirinda no kugira isuku bijanye n'ikiza cy'umugera wa COVID-19. Abamwunganira bongera bati kumurungika ilahe nivyo byo kubahiriza uburenganzira bwa Felice Kabuga kandi ntihagire impungenge tugira ko butazo kubahirizwa. Abo bamwunganira bavuga kandi ko adashobora kugira urugendo rurerure kugera iyarusha kubera ubusaza n'indwara zikomeye afise. Bavuga kandi ko iyo ngingo yonafasha sentare n'abacamanza gutegura neza urubanza mu mizi. Ati kumurungika ilahe ntangaruka bizogira kuvyerekeye ingene urubanza ruzoburanishwa. Umucamanza Carmel Agius atwara MICT ariko rwego rwasubiriye TPR ruri arusha muri Tanzania yemeje ko bamaze guhabwa ivyo vyifuzo vy'abunganira Kabuga kandi ko bazogira ico babishikirije ko hanyuma ico bikoze iyo sentare yaratanguye imyiteguro kugira mu kiringo kitarenze ukwezi kumwe uru rubanza ruzobe rwamaze gutangura kuburanishwa. Haheruka gushigwaho abacamanza batatu bazoburanisha Felicien Kabuga barimwo umwongereza, umunyayirigwe n'umuganda. Kabuga niyarungi kwa iyarusha azosangayo abandi bahoze arabashikiranganje canke bakuru mu gisirikare ca kera bagirizwa ivyaha nk'ivyiwe. Hari n'abarekuwe canke bagizwe abere na sentare ariko bakiri iyarusha kuko ibihugu vya Buraya birimwe imiryango yabo vyanse kubakira nabo bakanka gusubira mu gihugu cabo c'u Rwanda. Abo bagera ku 10 ubu batunzwe na ONU iyarusha. Felicien Kabuga yatawe muri yo mitarike 16 z'ukwezi kwa gatanu guheze mu nkengero z'igisagara ca Paris umugwa mukuru w'Ubufaransa inyuma y'imyaka irenga 25 yaramaze arondegwa. Yagirizwa ivyaha vy'ihonyabwoko ryakorerwa Abatutsi mu Rwanda muri 1994 gusa wewe n'abamwunganira barabihakana. Pierre Claveny Nkuru, Kigali, kubwijwe rya Amerika.
Uburundi na Repubulika ya Demokrasi ya Kongo bigiye gufatanya kurwanya imitwe y'inyeshyamba irimo iy'Abarundi ibarizwa mu burasirazuba bwa Kongo. Byemeranyijwe nyuma y'uruzinduko Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga wa Kongo yagiriye mu Burundi. Ni inkuru y'umunyamakuru Ijwi rya Amerika Eloge Willy Kaneza.
Umushikiranganje imigenderanire ya Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yabwiye abari mu nama i Bujumbura bw'igihugu ciwe kitazigera kibera intamba mu Burundi kandi ko kitazigera cemera guha indaro imihari y'inyeshyamba ihungabanya umutekano w'ico gihugu kibanye. Yibukije ko hari inzego ibisata n'amahuriro hagati y'ibihugu bibiri hamwe n'ibindi bihuriramo n'ivyo mu karere ariko ko hakenewe yuko binagurwa n'ukomezwa kurusha ku bw'inyungu z'Uburundi na Kongo hatibagiwe akarere kose. Yamenyesheje ko atakekeranya ku Burundi burarushinga nabwo nyene n'imigwi ihungabanya umutekano ku butaka bwa Kongo. Marie Tumbanzeza yemeje ko imigenderanire y'Uburundi n'igihugu ciwe yatosekaye bitumwe n'ukwikekana. Uku niko yijeje Abarundi.
Ces dernières années, les relations entre nos deux pays ont souvent été mises à rude épreuve par des forces négatives qui profitent.
Muri imyaka ishize, imigenderanire hagati y'ibihugu byacu yarahungabanye kubera imigwi y'inyeshyamba yikitse inyuma y'akajagari ko ku mipaka yacu mu guteza umutekano muke n'amabatandukanye ku butaka bw'ibihugu byombi bibiri. Ibi byatumye haba ingendo y'ukwikekana no kutizerana aho kugira imigenderanire myiza ishitsa kwirangurwa ry'imigambi rusange n'umubano mwiza kubw'ineza y'ibihugu byacu n'abanyagihugu babyo. Ngire ndabizeze ko Repubulika ya Demokrasi ya Kongo yabaye ikirimbiro ry'imigwi y'abavuka gihugu n'abanyamahanga mu buseruko bwayo itazigera iba ubwihisho canke ngo ihindaro imigwi na cane cane y'Abarundi.
Ne saurait servir de base arrière ni de sanctuaire à ces forces négatives, notamment à celles d'origine burundaise.
Imwe muri yo migwi y'Abarundi iri mu buseruko bwa Kongo cane cane mu ntara ya Kivumanuko ni SNL twarwa na General Aloyse Nzabampema hamwe na Lord Tabara yitirirwa mu banyapolitike bagwanya leta y'u Burundi Alexis Nduhije atwara umugambwe MSD ubu akaba yahungiye mu mahanga nk'uko abategetsi b'u Burundi babishize mu birego n'inyandiko akatari gake bongera berekana abantu biyemerera ko bahoze muri uwo mugwi kandi ko ari washebuja wabo. Uwo mugwi wa nyuma umaze imizi wemanga ibitero vyakozwe hatari hake ku butaka bw'u Burundi. Albert Shingiro umushikanganje w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu aheje kwakira umutumire wiwe yavuze ko ivyo bumvikanye ko hari ngira kamaro rwose.
mu bintu bikuru bikuru rero twaganire cyane cyane ibiraba amahoro n'umutekano ku mbibe dusangiye n'ico gihugu cyo kintu n'ikintu gikomeye cyane kuko ibihugu byose kwari bibiri dukeneye ko biba mu mahoro ntangere kuburyo ijya migwi ihungabanye umutekano mu bihugu byacu hirya no hino cyane ku mpaka wa Kongo iyo migwi yose tubwirizwa kuyirandurana n'imizi kuburyo iyo migwi itazosubira kuvugwa mu mezi no mu myaka iri imbere hanyuma ikindi gikuru twavuganye nuko tubwirizwa kandi guteza imbere ibintu bijanje n'udandazwa hagati y'ibihugu byacu murazi yuko igihugu cya Kongo gifise abanyagihugu benshi dushobora gushorayo ibintu hamwe nabo nyine bagashobora gushora ibintu mu Burundi icyo kintu twavutumvikanye yuko tubwiriza gukora tugakorana ingufu
urugendo mushikanganje yajejwe imigendane ya Kongo n'andi makungu arugize mu gihe mu kwezi guheze hasibijwe inshuro zibiri zose inama yari guhuza abakuru b'ibihugu bya Kongo Burundi u Rwanda Uganda hamwe na Angola ni inama yari itekanijwe kubera Goma ku mugwa mukuru wa Kivu y'Amajyaruguru muri inama hari kuvugirwamo ingene hotuzwa imigwi y'abanyekongo n'abanyamahanga ihungabanya umutekano muri ico gihugu hamwe no mu bihugu bibanyi eroje buri kaneza ijwi rya Amerika
kuri uyu wa mbere ministeri y'ingabo mu Rwanda yerekanye abarwanyi 19 bemera ko ari abo mu mutwe w'inyeshyamba wa Redi Tabara u Rwanda ruvuga ko bafatiwe ku butaka bwarwo mu mpera z'ukwezi gushize mu karere ka Nyaruguru aho barwanyi beretswe itsinda ry'abasirikare baturutse mu bihugu bigize umuryango wa karere k'ibiyaga bigari bya Afrika bashinzwe gucunga umutekano w'imipaka y'ibihugu bigize uwo muryango ni inkuru yakurikiranywe n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa
umuhango wo kwerekana abarwanyi b'umutwe wa Red Tabara urwanyi ubutegetsi bw'u Burundi wabereye mu ishyamba rya Nyungwe mu gitondo cyo kuri uyu wa mbere nk'uko byatangajwe n'ibitangaza makuru bya leta wabereye ku butaka bw'u Rwanda ku ruhande rwa karere ka Nyaruguru mu murenge wa Ruheru n'ubusanzwe agace ingabo z'u Rwanda zivuga ko bafatiwemo ku itariki ya 29 z'ukwezi kwa 9 uyu mwaka ni mu gihe u Burundi bwo buvuga ko bwatewe ku itariki ya 25 z'ukwezi kwa 9 abarwanyi bagahita bahunga berekeza ku butaka bw'u Rwanda igisirikare cy'u Rwanda cyaba muri kitangaza makuru n'abagize itsinda ry'abasirikare babungabunga umutekano w'imipaka ku bihugu byo mu karere k'ibiyaga bigari Major Alex Nkurangu uyobora ikigo cya gisirikare cya Ruheru yabwiye itsinda rya EJVM ko abarwanyi bose uko ari 19 bafatiwe mu gico cy'abasirikare b'u Rwanda mu ishyamba rya Nyungwe nko muri metero 600 turutse ku butaka bw'u Burundi ukuri ingabo muri Ruheru mu ishyamba rya Nyungwe yavuze ko abarwanyi bafashwe ahagana saa 4 za mu gitondo Ibitangazamakuru bya Leta y'u Rwanda byakurikiye umuhango byagaragaje amashusho bivuga ko byeretswe ibikoresho bya gisirikare birimo imbunda zo mu bwoko bwa AK-47 cyangwa se Kalachnikov zigera muri 17 imwe ya mashini gani ndetse n'izohereza roketi imwe byavuze kandi ko bafatanywe ibindi bisasu biturika hamwe n'agafuka k'amasasu Bwana Egide Nkurunziza uhagarariye itsinda ry'izinyeshyamba yatangaje ko ugufatirwa ku butaka bw'u Rwanda byatewe n'uko bari bahunze imirwano yemeza ko bamazemo kwezi bahanganye n'ingabo za Leta y'u Burundi yanavuze ko ubusanzwe ngo izo nyeshyamba zifite ibirindiro mu gihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igihugu cyakunze gufatwa nk'indiri y'imitwe yitwaje intwaro muri uko guhunga iyo nyeshyamba yemereye isoko y'ijwi rya Amerika ko bisanze barenze imipaka y'u Burundi niko guhita bafatwa n'ingabo z'u Rwanda zirinda umutekano muri ako gace
kurenga tugwanira gutabwa Burundi tugwana mu gisagara cy'u Burundi hamwe n'abafashanya nabo bayimbona kure mu nyuma ni seze no tubize teko tugwana dupanga tugwanira mu bibi bikomeye zegereye n'ibyo cy'u Rwanda byashika ubu mutego tuba turagwana duhi tumeze nk'u Rwanda duhi ubu mutego dusanga tusanze gutabwa u Rwanda tugomba gufana n'ingabo z'u Rwanda ntabwo se twamenye ko yari amashamba yameze nk'ayasa ngo tusanga twambutse tukiraba mu mugongo wacu turaba mu gihugu cy'u Burundi no tusanze mu mugongo wacu ntihari ingabo z'u Rwanda kanuko umutego nuko abandi basigaye hasi tujya mu Burundi mu mashamba yo hafi mu Burundi dusanze turi mu mutego ingabo z'u Rwanda
Koloneli Ibwanga Rigoberi umunyekongo uhagarariye itsinda rya IJVM yabwiye itangazamakuru ryakurikiranye uwo muhango ko nyuma yo gukora ubugenzuzi ku bivugwa kuri izi nyeshyamba we n'itsinda bari kumwe barahita bakora raporo ikazashyikirizwa abagize umuryango w'akarere k'ibiyaga bigari
Nous ne faisons que des rapports et des recommandations que nous adressons à notre hiérarchie La hiérarchie vous avez un certain nombre de
Tuzakora raporo ndetse dutange n'inama ku badukuriye mu badukuriye ari uko inzego zubatse nka komite y'abakuriye za eta major muri aka karere hari n'inzego za ministeri n'inama y'abakuru b'ibihugu ku rwego rwacu rero icyo dukora ni ubugenzuzi no gukora icyegeranyo tuzagishikiriza abakuriye za eta major muri aka karere
un rapport que nous allons adresser au président du comité des chefs d'état major qui l'enverra aux différents chefs d'état-major de la sous-région.
Coronel Ibonga Rigobert yasabye kandi inyeshyamba ziri mu mashyamba atandukanye muri aka karere k'ibiyaga bigari ko zakwitandukanya n'ibikorwa bidahwitse mu mugambi wo kubaka amahoro arambye.
Nous voulons qu'il y ait la stabilité dans la région.
Turashaka ko habaho ituze muri aka karere. Ibi ndemera ko biri kuba birakurikira biheruka kubera inemba sinzi niba mwarakurikiye aho habaye inama y'ibihugu byombi ku bashinzwe ubutasi ku ruhande rw'u Burundi n'urw'u Rwanda. Rero ni uruhererekane. Icyo dushobora gusaba ni uko abakiri mu mashyamba bose badasohoka nk'uko abandi babikoze, muri make n'abahutu ubutumwa bw'amahoro kugira ngo haboneke umutekano mu bihugu, kugira ngo kandi habeho ubwisanzure bw'abantu n'ibintu mu karere. Isoko y'amakuru y'ijwi rya Amerika itubwira ko nyuma yo kumurika ku mugaragaro aba barwanyi bemera ko ari aba Red Tabara bajyanywe ku biro by'akarere ka Nyaruguru, maze abagize itsinda rya EJVM bakagenda babahata ibibazo umwe ku wundi. Icyakora igihugu cy'u Burundi cyo cyari cyifuje ko nyuma yaho aba barwanyi bafatiwe bashyikirizwa ubutegetsi bwacyo nta zindi nzego binyuzemo bagacibwa imanza n'inkiko z'icyo gihugu. Niba nta gihindutse, biteganijwe ko bitarenze ku wa gatatu w'iki cyumweru itsinda rya EJVM rizashyira ahagaragara ibizava mu bushakashatsi bari gukora. Umurenge wa Ruheru na Nyabimata Inyaruguru mu majyepfo y'u Rwanda ku bice byegereye ishyamba rya Nyungwe hakunze gufatwa nk'indiri y'ibikorwa bihungabanya umutekano, ariko ntibivugaho rumwe n'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Aha bagira ubusajwe rya Amerika i Kigali.
Iwanyu mu ntara. Iwanyu mu ntara.
Ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'Abarundi ari muri Tanzania, mu Rwanda, muri Uganda no muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo.
Iwanyu mu ntara.
Na kajyo ijwi rya Amerika riho umunyagihugu ahaherereye ku Gatumba. Nikambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose.
Iwanyu mu ntara ni cyanyu.
Ubushinjacyaha bukuru bw'u Rwanda burasaba ko urubanza rwa Paul Rusesabagina rwahuzwa n'urw'abandi bafunzwe bari mu mutwe wa FLN urwanya ubutegetsi mu Rwanda. Abo barimo umuvugizi wawo Kalisten Sabimana uzwi nka Sankara na Herman Sengimana. Ni inkuru y'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Asumta Kaboyi i Kigali mu Rwanda.
Mu kiganiro yahaye itangazamakuru kuri uyu wa mbere, umushinjacyaha mukuru Aimable Havugiyaremye yasobanuye ko abo bose baregwa ibyaha bimwe.
Ubushinjacyaha buri gutegura ikirego cy'abarwanyi 16, icyo kirego bakagihuza n'ikirego cya Rusesabagina kikaba ikirego kimwe. Ubushinjacyaha nibumara kugeza icyo kirego mu rukiko, buzasaba urukiko guhuza uru rubanza hamwe n'urwa Calixte Nsabimana hamwe na Herman Sengimana. Turizera ko aba bakekwaho ibyaha uko ari 19 bazaburanishirizwa hamwe.
Ikindi yumvikanishije ni uko guhuza imanza z'abo bagabo bose biri mu nyungu z'ubutabera. Mu cyumweru gishize, umuryango nyarwanda uharanira impinduka muri demokarasi MRCD Paul Rusesabagina abereye umwe mu bayobozi bakuru wamaganye icyo wise ishimutwa n'iburanishwa uvuga ko bififitse. Mu kiganiro umuvugizi w'iyo mpuzamashyaka Bwana Faustin Twagiramungu yabwiye itangazamakuru ko bifuza ko Paul Rusesabagina yaburanishirizwa mu gihugu cy'Ububiligi kuko bemeza ko atari umunyarwanda.
Rwose twagaye imikorere y'igihugu cyacu cyo mu Rwanda, ko biriya bintu byo gufata umuntu mu nzira ukamupfuka umunwa ukamugeza i Kigali kandi ubeshya ngo bifashijwemo n'amahanga, amahanga yawe yaravuze twasanze ari ibintu komite internationale yagomba guhagurukira ikaba ari ifata kiriya kibazo. Ikindi dusaba ni uko Rusesabagina yavuye mu Rwanda atarabya icyamamare, yavuye kuko ataratubiye kuhaba agira mu bubiligi bamuha ubwenegihugu. Uwamaye ubwenegihugu rero buramusubizayo.
Ibi kandi byashimangiwe n'abana be ko ibyo se avuga ko yemeye abavoka afite atari byo. Anaise Kanimba aherutse kubibwira Radio Ijwi rya Amerika.
We've had the chance to speak with him maybe through phone calls. These phone calls have been difficult because they are very monitored and he cannot speak his mind because people are with him on the phone calls. The fake lawyers, David Rugaz and others probably in the room, police officers are in the room. So when we want to tell him about important things that can help him, we're not able to do so. Instead, we get pushback from him. He's speaking under duress, you know, he told us he had medication issues and the doctors were giving him medication there. We're like, well, you know, have our own medication we can give you through the embassy. And he said no.
Aragira ati twagerageje kumuvugisha nk'inshuro eshatu cyangwa enye, ntabwo byoroshye kuko telefoni zirumvirizwa cyane. Ntashobora kuvuga icyo atekereza kuko avugira kuri telefoni abantu bamuhagaze hejuru. Abanyamategeko yahatiwe barimo David Rugaza n'abandi baba bari kumwe nawe, abapolisi baba bari mu cyumba. Ntibitworoheye iyo twifuje kumubaza niba hari ikibazo gikomeye twamufashamo, ahubwo bahita bamutwambura. Iyo tubajije niba nta kibazo afite cy'imiti, avuga ko abaganga bayimuha. Twamubaza niba hari imiti twamwoherereza tunyuza muri ambasade akaduhakanira. Ubushinjacyaha mukuru w'u Rwanda yasubije abo bose bavuga ko batabariza Bwana Rusesabagina.
Nagira ngo umenyeshe ko ubwenegihugu bw'umuntu ukekwaho icyaha yakorewe mu Rwanda ntacyo bihindura kuba yakurikiranwa n'inkiko zo mu Rwanda. Ibi ngibi n'amategeko y'u Rwanda arabiteganya neza, avuga ko ku cyaha icyo ari cyo cyose gikorewe mu Rwanda uwagikoze yaba umunyarwanda cyangwa umunyamahanga akurikiranwa hakurikijwe amategeko y'u Rwanda. Icya kabiri ni uko kuva twatangira gukurikirana Paul Rusesabagina nta na rimwe icyo kibazo kigeze kigaragazwa mu ikurikiranwa cyangwa se no mu nkiko. Icya gatatu ni uko Paul Rusesabagina afite ubwenegihugu bw'inkomoko kandi amategeko y'u Rwanda ubwenegihugu arabiteganya neza. Uburyo bwonyine bwo kuba watakaza ubwenegihugu bw'u Rwanda ni mu gihe wabisabye hakurikijwe inzira ziteganywa n'amategeko. Uko ubushinjacyaha bukora ntabwo bukorera ku gitutu cy'umuntu uwo ari we wese. Icy'ingenzi ni uko ibyaha turega umuntu twarakoze iperereza rihagije kandi tugendeye ku bimenyetso tumaze kubona turizera ko ubutabera buzatangwa.
Ikibazo cy'uko Rusesabagina adakwiye kuburanishwa n'inkiko zo mu Rwanda cyagarutsweho ubwo Rusesabagina yaburanaga ku ifatwa n'ifungwa ry'agateganyo mu bujurire mu rukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge, asaba ko imyanzuro y'urukiko rwamuburanishije mbere yateshwa agaciro kuko yasobanuraga ko atari umunyarwanda ahubwo ari umubirigi. Urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge kuwa gatanu w'icyumweru gishize rwanzuye ko ikirego cye kidafite ishingiro kuko atigeze yerekana icyemezo cyerekana ko yataye ubwenegihugu bw'ubunyarwanda. Rwanda rwanzura ko Rusesabagina akwiye gufungwa by'agateganyo iminsi 30. Bwana Rusesabagina Paul yafatiwe ku kibuga cy'indege Kanombe ku itariki 28 z'ukwezi kwa munani uyu mwaka nk'uko byasobanuwe n'ubushinjacyaha bw'u Rwanda. Akurikiranyweho ibyaha birimo icyo kurema umutwe w'ingabo utemewe cyangwa kuwujyamo no gutera inkunga ibikorwa by'iterabwoba. Assumpta Kabuye, Ijwi ry'Amerika, i Kigali.
Turabaramukije bakunzi namwe banywanyi b'Ijwi ry'Amerika. Ntumbere yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi twosangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byiyumviro n'ibyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara gishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira agasaraba 1 2 0 2 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Shuti muduteza amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri isaha. Ndabashimira ko mwahisemo gukurikira Ijwi rya Amerika. Nshimira na bagenzi banje bamfashije gutegura aya makuru. Uwashyize hamwe aya majwi ni Facile Gabeho, amakuru yarahagarariwe na Frederic Nkundikije, naho kuri mikoro mwari kumwe nanjye Edi Rwema wabafashije kuyakurikira. Mbasezeho mbifuriza amahoro n'amahirwe.
been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.